mukegera nyo kinterano yaryo ishyamwe parfume rivuga ko ryashinde cyane ko president Evariste Ndayishimiye yashize imbere icivugo cyuko umuntu wose wogira icyo ufungura naye mufuka wose ukagira ifaranga kubwiryo shira hamwe izo zerekana ko afise ishaka cyo kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu buryo bugaragara adasize inyuma kugwanya igiturire no gusimbataza intwari bereye potendi kumana rirongoye mwihwezo yashize habona yemeza ko kagihaze ari kugururira abahinga bigenga
ibyo byimbiro nahari byiza ko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu turabona neza yuko mengo leta n'intwara administration ibica byihuta kwerekana inzira yufatwa kugira bije mu ngiro kuko burya umukuru w'igihugu arerekana uri yandaza mugabo leta bashikiranganje no mu ntwaro hasa ubusa kugira baca bategereza kuraba ingene ibyo bintu barekana vuga byoja mu ngiro muri mwe bigita mu buhinga bwa technique byoja mu ngiro gutinze tuzirihe tuzobishika ku gute kiretaho tubona ushaka kubona kwa ibintu ni mu bushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ku ngingo zagiye zirafatwa no kubushiranganje bw'imigenderanire kubona bariko bihuta ibintu by'imigenderanire ko byosubira mu buryo hakabaye ibiganiro hagati yafashe Burundi turabona neza kandi yuko hataraba guhamagara abandi bantu araho nko muri za societe civile cyabwenge mu bushakashatsi
mu kurindira ko bahamagara kubashyira hamwe IDH imbere kuri amatohoza ku mabi akorwa mu Burundi risanga president Ndayishimiye urugamba runini yabwirizwa kururwanira mu mugambwe CNDD-FDD
le president a promis maintes fois de mettre fin à la violence politique et à l'impunité
inshuro zari nke president yasezeranye gushyira iherezo ku mabi ya politique no kudahana turabishima ariko hari manga nini hagati y'ibyo asezerana n'ukuri kuhari na cyane cyane mu bijyanye n'ubwigenge bwo gushyikiriza ibyiyumviro nk'urugero nibutse ko kugeza ubu uhamya agateka kazi na muntu Germain Rukuki ari mu buroko ariko aca umunyoro w'imyaka 32 turindiriye kuraba ko perezida azoshyira mu ngiro izo ntumbero nsha no gutsimbataza ingingo za mbere zikiri umuyayenze gusa kugira turabe ko bikurikirwa n'impinduka ziboneka ikintu gikomeye ni uko umugambi uri ku butegetsi umunzwe no kutumvikana wawugize perezida akaba agicagatiwe n'abanywanyi bawo b'intagondwa zitava ku izima urumva cagira hagarukira mu gufata ingingo ibi nabyo bisigura igituma leta itemera amabi yakozwe mu njyana z'2015 leta yihaya ko hari byahindutse ariko abahuye n'amabi n'imiryango yabo ntibashobora kubyemera hamwe no kurindira ubutungane ubuziraherezo niko kakinate sakiyana umuhinga mukuru mu IDH agira umwihwezo ni kumana wabona ko abashikiranganje badakora icyo bajejwe muri rusange
havuze umwe wose ufungure nuko hari idafungura badafungura bangana gute nimba ari 60% dushaka mwaka umwe hazahabwa nko 20 mu wundi 10 mu wundi 20 gute turayinyi harabuze neza yuko imigambi myiza perezida ashikiriza ingene leta ikitegura mu buhinyi ingene ija mu nzu muri leta muri rusange mu bintu bijyanye na rodovalite twaruka abashikiranganje baza barumva yuko aribo bajejwe gutegura baze mu biganiro gusigura izo ntumbero bashaka gushikana ku gihugu amaradiyo abatumiye bazi mu biganiro bazi ibyo kuvuga ngo urungitse umuvugizi uri umushikiranganje ibyo bintu bikwiye guhagarara wibaguhaye amabanga baraguha uburyo baraguhemba niba ubijeje ukari uja no muri conseil des ministres niba uzire grande decision niba utanga amasoko niba umenye ibyo wafashe ningo wafashe n'ubundi uza gusigura igihugu kibanza cyawe iyo cyabanje
cyatsaki anatohoza ku bibazo by'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini ku gihe kirekire hari bitari bike ashima ku ntwaro nshasha
En ce qui concerne les relations internationales, le président Ndayishimiye est certainement plus ouvert que son prédécesseur envers les partenaires internationaux.
Kuvyera ke migenderanire président Ndayishimiye yaruguruka abagenzi b'u Burundi kurushwa yasubiriye harazi cyo bamwiteze ko kandi yaragize utwigoro two kunagura ibiganiro n'ibihugu bimwe bimwe bizofasha tanke ku Burundi kuva mu kwigunga mu bijyanye n'agateka kazi na muntu hari byiza n'ibibi ku ruhande rumwe haratewe intambwe nk'akarorero amabi yakorwa n'imbonera kure urwaruka rw'umugambi ubutegetsi yaragabanutse nubwo bivana n'intara mu turere tumwe tumwe zaracureshe ariko mu tundi zikomeza gutera ubwoba no gukanga abanyagihugu ubu kandi nta mashyirahamwe adakira n'ibyiciro bya politiki yigenga ari mu Burundi kuva mu njyane z'2015 igisata kikiraje ishinga n'ubutungane aho ibintu bigiteye ubwoba igisata cy'ubutungane ntikigira ubwigenge na gato kandi hari ukwivanga kw'amaho kw'abategetsi mu bya politiki n'abakozi bigendereza niko tesaki yongera ko kuri uyu wa gatanu Evariste Ndayishimiye w'imyaka 53 azwi ku kazina k'ubuhizi ka General Neva azoba akwije umwaka ari mu mabanga ari umukuru w'igihugu yimiswe gihuti huti nyuma y'urupfu rwa Pierre Nkurunziza yashengeye giturumbuka iminsi 11 imbere y'uko aja mu mabanga bompi barwananye mu rwi w'inyeshyamba wa CNDD-FDD wavutse nyuma yicwa rya Melchior Ndadaye perezida wa mbere yari yatowe n'abanyagihugu mu 1993 Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika.